mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Leta y'u Burundi irahakana ko yanze kwakira Abarundi birukanwe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari impamvu yatumye Amerika ifatira ibihano Burundi mu minsi mike ishize.
Ane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe wasanze bararonse amapasiporo y'u Burundi biciye mu magendo.
Uwo Nezekiel Nibigira, ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Mu Rwanda abantu 32 ejo kuwa mbere bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare Kanombe, aho ubushinjacyaha bw'igihugu bubashinja ibyaha birimo iterabwoba. Naho hirya no hino ku isi, ibihugu bizakomeza gufata ingamba zo gukumira virusi ya corona bitewe n'uko abanduye bagabanuka cyangwa biyongera. Mbere y'uko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Diane Nininahazwe ni wowe waduteguye amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakajije igenzura ry'imikorere y'ibimenyeshamakuru bine byo mu Bushinwa bikorera ku butaka bwayo. Ivyo bimenyeshamakuru vyagirizwa gukora vyisunze umurongo wa politike y'Ubushinwa n'inyungu z'ico gihugu bwego. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko imikorere y'ivyo bimenyeshamakuru ishobora gutuma icuka cari gisanzwe ataciza hagati ya Amerika n'Ubushinwa cunyuka. Mike Pompeo mu ngingo asaba ko zifatirwa ivyo bitangazamakuru harimo gufatwa nk'ibihagarariye inyungu z'Ubushinwa ku butaka bwa Amerika. Ivyo bigaca bisigura ko bitegereza guha Leta ya Amerika amazina y'abamenyeshamakuru bose babikorera, bakongera bakerekana imitungo yabo aho iri hose n'uko ingana. Icemezo ca Amerika ku Bushinwa kije gikurikira inama yo gutosora icuka hagati y'ivyo bihugu yabaye mu ndwi iheze ntihagira icivamwo. Iyo nama igihera, Mike Pompeo yari yise Ubushinwa igihugu ataco cibanda ntihagire n'uwo gisonera. Abasesangurira hagufi politiki ya Amerika n'Ubushinwa bavuze ko Ubushinwa bushobora kuririra kuri iyo ngingo, gutyo bukikura abamenyeshamakuru mpuzamakungu ubutegetsi bw'ico gihugu bwakunze kuburabuza kwera amatohoza yabo yimbitse. Ku rundi ruhande, hari kandi abasanga Ubushinwa bushobora guhava bwihora Amerika nk'uko bwabigize mu kwezi kwa kabiri, igihe Amerika yafatira ingingo imenyeshamakuru bitanu by'Ubushinwa mu kwanka guheranwa nabwo buheza buyisubiriza mu ndumane mu kwirukana abamenyeshamakuru bakorera ibinyamakuru byo muri Amerika. Tukiri ku makuru avugwa ha muri Amerika, Perezida Donald Trump arabandanya kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 11 uno mwaka. Ejo kuwa mbere mu miyamamazo yiwe yavuze ahanini ko agiye kugabanya igitigiri c'abanyamahanga binjira ku butaka bwa Amerika biciye mu guhagarika gutangaza green card no kugabanya visa ziha uburenganzira abanyamahanga kuza gukora muri Amerika. Ino ngingo izoshirwa mu ngiro kugeza mwaka w'2021. Hagati aho tukivuga ku vy'imiyamamazo ya Trump, abandi bantu babiri bari muri ekipe iri kwimufasha kwiyamamaza batowe ku bwandu bwa virusi ya corona. Abo babiri baje biyongera ku bandi batandatu bo muri iyo kipe bari basanganywe ubwandu ku munsi wa gatandatu. Tim Murdoch ajeje gutanga amakuru muri uwo murwi yemeje ivy'ubwo bwandu agira ati, nivyo baranduye, ariko kwa gatandatu aho bari muri leta ya Oklahoma Trump yugurura ibikorwa byo kwiyamamaza kwiwe, bose bari bambaye udufukamunwa. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Igihugu cya Kenya gitangaza ko citeguriye kongera kugurura imipaka gihana na Somalia. Iyugarwa ry'iyo mipaka kubera ikiza cya virusi ya corona ryari rimaze amezi abiri ryagize ingaruka mbi zitari nke hagati y'ivyo bihugu na cane cane mu vy'urudandazo. Ino ngingo ya Kenya bitaramenyekana ryari izoshirwa mu ngiro. Yega kandi iyugurugwa ry'umupaka wahitwa Kiunga wari ugawe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. N'umupaka ico gihugu cari cugaye kivuga ko ucamwo abagize imirwi iterabwoba bakunze kugaba ibitero bitandukanye muri Kenya. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru utwara karere ka Lamu kabarizwamwo uwo mupaka yahumurije abo vyateye amakenga avuga ko hafashwe ingingo zizotuma abawambuka arababa bagiye gukora ubucuruzi muri Somalia gusa. Yasiguye ko ari ingingo bafashe kwera ko baremerewe n'abanyagihugu baburaniwe bivuye kuyugarwa ryo mupaka co kime n'iyindi yatumye ubutunzi bw'ivyo bihugu byompi busubira inyuma. Ku mugabane wa Afrika, Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nabo bareganwa muri dosiye y'ibiturire yagirizwa kuba yarariye mu 1999 akiri cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu biciye mu masezerano yo kugura inkoho na sosiyete y'Abafaransa yitwa Thales ararenguka imbere y'ubutungane kuri uno wa kabiri. Urubanza rwa Zuma nabo bareganwa rwari kuba rwarumvirijwe mu kwezi kwa gatanu ariko ruhava rwegezwa inyuma biturutse ku kiza ca virus ya corona. Mu gihe akatari gake yasivye kwitaba ubutungane asigura ko yarakitswe n'amagara, uno musi yemanze ko atagisivya aza guhangana n'ubutungane muco yise urubanza rusumba zose muzamaze kuburana. Amakuru y'ijya nino ijwi rya Amerika ibafitiye muri kano kanya tuyasozerere mu gisata c'inkino kivugwamo Ubuyapani bwavanye kandidature yabwo mu bihugu biriko bisaba kwakira ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ku isi yose mu 2023. Ubuyapani bukuyemo akarenge mu gihe hari hasigaye iminsi mike cane ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu mfunyafunyo ritangaze igihugu kizokwakira ayo mahiganwa. Mu bihugu 10 byari byasavye kwakira iyo mikino hasigayemo bibiri gusa arivyo Colombia na Australia. Ku munsi wa kane niho FIFA izotangaza igihugu muri ivyo bibiri kizotunganya iyo mikino.
Urakoze Diane nini nahazwe kutugezaho ayo makuru nawe wabugiye kuruhukaho gato. Mu Rwanda nanone abantu 32 ejo kuwa mbere bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare Kanombe aho ubushinjacyaha bw'igihugu bubarega ibyaha birimo iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ni iburanisha ryatangiye mu mizi mu rubanza ruregwamo abantu 32 mu bihe bya mbere. Uru rubanza rwatangiye ruregwamo abantu 25 bafatiwe mu mashyamba ya Kongo boherezwa mu Rwanda umwaka ushize wa 2019. Bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare kuri uyu wa mbere. Hagaragara abandi bantu 7 baregwa biganje abasanzwe ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. Ubwo umubare w'abaregwa bose bagera kuri 32. Kubera ubwinshi bw'abaregwa n'ababunganira, urukiko rwifashishije icyumba kinini gisanzwe cyakira ibirori n'inama zihuza abantu benshi kugira ngo abitabiriye iburanisha bose babashe kwicara kandi bubahirije gahunda yo kwirinda COVID-19. Uru rubanza rugitangira harimo Majoro Habib Mudathiru na bagenzi be 25 bose bari bahuriye ku byaha birimo icyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano wa leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara, kureba umutwe abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora ibyaha by'iterabwoba. Umushinjacyaha yavuze ko mu byaha baregwa hazamo icy'iterabwoba binyuze mu mutwe wa P5 wubakiye ku mashyaka ya RNC yoborwa na Kayumba Nyamwasa, FDL Inkingi, PDP Imanzi, PS Mberakuri. Umushinjacyaha yavuze ko haje kwiyongeramo indi mitwe ya RUD Urunana na FLN. Umunsi wa mbere w'urubanza wihariwe n'ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo gusobanura icyo buri wese aregwa. Kuri Majoro Mudathiru ufatwa nk'ukuri iri tsinda, ubushinjacyaha buvuga ko Mudathiru yavuye mu Rwanda mu kwezi kwa mbere 2013 yerekeza mu gihugu cya Uganda. Bwasobanuye ko uyu Majoro Habibu yaje gushaka uko ajya muri RNC gukora umutwe wa gisirikare. Mudathiru ngo yasohotse muri Uganda ku byangombwa by'ibihimbano ku mazina ya Mugume Patrick yerekeza i Burundi yakirwa n'abasirikare bo muri icyo gihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko Mudathiru yavuye Burundi agaca Tanzania aho yavuye yerekeza mu mashyamba ya Kongo. Ubushinjacyaha bukemeza ko muri izo ngendo zose uregwa yahawe ubufasha bw'ibihugu by'abaturanyi batumye imikorere y'iyi mitwe ishoboka. Aha yatunze agatoki Uganda n'u Burundi. ubushinjacyaha bwakomeje bugaragaza uruhare rw'ibi bihugu bituranye n'u Rwanda bwerekana ko mu bari kumwe na Mudathiru abantu 11 binjiye muri P5 baturutse mu Burundi, 8 binjira muri P5 baturutse muri Uganda, 2 bava muri Kenya n'umwe wavuye mu gihugu cya Malawi. Aha ni naho bwaboneyeho gushimangira ko mu bafatiwe muri uyu mutwe harimo abanyamahanga 6, abarundi 3 n'abanyauganda 3. Usibye itsinda ry'abantu 25 riyobowe na Majoro Mudathiru, mu rukiko hanagaragaye irindi tsinda ririmo abasirikare 5 ba RDF bakuriwe na Private Muhire Dieudonné ndetse n'abasivile 2. Ababo baregwa ibyaha birimo gufatanya cyaha mu kugirira nabo ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga, kwemera ku bushake kwinjira mu ngabo zitemewe zitari ingabo z'igihugu, kurema imitwe y'abagizi ba nabi no koshya abandi kuyijyamo, kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Muhire by'umwihariko aregwa icyaha cyo gutoroka igisirikare. Nyuma y'ibirego by'ubushinjacyaha, abaregwa bahawe umwanya wo kuvuga gusa niba bemera icyaha cyangwa bakagihakana. Muri 20 bari mu itsinda rimwe na Mudathiru bahurije ko bose bemera icyaha cyo kwinjira mu ngabo zitemewe, ibindi byose bakabihakana. Soldat Muhire Dieudonné ufatwa nk'ukuri itsinda ryiganjemo abasirikare ba RDF we yazamuye inzitizi agaragaza ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, ariko umucamanza amusaba kuzabivuga yahawe umwanya. Abandi nta mwanya bahawe wo kugira icyo bavuga ku birego by'ubushinjacyaha. Urubanza ruzakomeza kuri uyu wa 2. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tujye mu Burundi aho leta yemeza kwitigeza yanga kwakira abarundi birukanwe muri Amerika. Iyi yabaye impamvu yatumye Amerika ifatira Burundi igihano cyo kwima abarundi visa zo kujya muri Amerika. Eloge Willy Kaneza.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko igihugu c'Uburundi kimaze igihe kitari gito gikurikiranira hagufi bijanye n'abavuka gihugu baco birukanwa ku butaka bwa Amerika, ariko yabeshuje ivyo leta ya Amerika yatangaje ku ndwi heze umunsi umwe inyuma yuko prezida mushasha Evariste Ndayishimiye yashikiriye amabanga yo kurongora Burundi inyuma y'uruvuga iturumbuka rwa Pierre Nkurunziza kwa 8 ku kwezi. Ezekiel Nibigira.
Haraheze imisi itari mike wanagomba muri politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika bahisemwo ko abarundi basanze mu gihugu cabo badakwije ibyangombwa, eka mbere se n'abarundi gusa n'abandi banyamahanga, abo bantu bazoca babafata bakabasubiza mu bihugu byabo. Ivyo rero byarabaye no ku Burundi, aho abarundi basanze badakwije ibyangombwa twavugana nabo, abo dusanze ari abarundi koko tukabakira. Ingorane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'u Burundi biciye mu magendo. Abo rero twebwe dukoranye n'inzego ziperereza mu gihugu cacu, tugakorana n'inzego zijejwe umutekano, twasanze mu byukuri hariho bamwe atari abarundi. Muca muvyumva rero ko umwe wese yakirwa n'igihugu ciwe. Twebwe abarundi bacu abo batuzaniye twarabakiriye.
Bwana Nibigira yashimangiye ko ata murundi n'umwe bigaragara ko afite akabira ko Burundi yazigara yankirwa kwinjira ku butaka bw'ico gihugu no kwakirwa.
N'ubu mbere tukabandanya tuvuga tuti nimba hari umurundi basanze ariyo adakwije ibyangombwa nk'uko politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe itunganijwe Uburundi turiteguye kubakira. N'uyu munsi nibatubwire ko abatuzanira turiteguye kubakira. Ariko kandi batahure yuko uwo natwe tuzosanga atari umurundi ntibishoboka ntibikunda, ahubwo nabo bace badufasha kugira ngo uwo muntu batore neza ubwenegihugu bwiwe. N'ubu ndabisubiramo, uwitwa ko ari umurundi babona yuko ari ngombwa yuko bamuturungikira igito gitabwa iwabo, turiteguye rwose kubakira. Utari umurundi nawe nibadutahure, turafise inzego zibikwiriye kubimenya, zifise ubuhinga bukomeye cyane bwo kumenya yuko yari umurundi cyangwa atari umurundi. Abo o murumva ko badukoreye ikosa rikomeye cyane abene gihugu.
Abajijwe n'ibiki kibazo kidashobora gutosa kazi migenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika, umushinganje rw'imigenderanire yishuranya gahemo.
Ihi babewe, kibi n'ibintu byamaho hagati y'ibihugu. Ireka natwebwe hari ingingo dufata nk'Urundi kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ireka sibyo rya mbere zifashe ingingo nka bene. Ni nk'uko natwebwe ejo dushobora kubyuka ugasanga hariho ikintu tugatahuye neza, tuca tubanza tukavuga tutireka tubanze dufate ingingo kugira ngo iki kintu dushobora kucumvikana neza. Ibi ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa misi yose kugira ngo igihugu cicungere. Aha rero Amerika iri kwirafata ingingo nk'iyi no kugira ngo yicungere nk'uko natwe ejo dushobora gufata ingingo kugira twicungire nk'uko n'ikindi gihugu gishobora gufata ingingo kugira ngo cicungere. Nico bita rero souverainete y'igihugu. Mugabo souverainete y'igihugu ubwo nyene ntica ikora ku migenderanire y'ibihugu. No muri ibi bihe tumaze igihe ducamwo hano mu gihugu, by'ukuri twagira tubamenyeshe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhagaze neza, tuvugana, dushigikiranye, imigenderanire hagati yacu nk'ibihugu ihagaze neza. Iki rero si coca kiza gutosekaza iyo migenderanire.
Ingingo Amerika yafashe nyuma yo kwagiriza Uburundi kwanka kwakira abantu babwo babirukanywe nayo no kwima amaviza Abarundi, kiretse abubahwa baja mu ngendo z'akazi cyo kimwe n'abakorera amashyirahamwe mpuzamakungu. Nkuko byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Associated Press, Amerika imaze imyaka inigana n'ikibazo cyo kwirukana ku butaka bwayo abantu cyane cyane bafise ibyaha bagirizwa, ariko ibihugu bavukamwo bikanka kubakira. Sentare ntayunzwe y'ico gihugu yategetse ko abo bantu batogumizwa mu mabohero buziraherezo. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kivuga ko cagobererewe kurekura ibihumbi by'abantu bari mu busho bitewe n'iyo ngingo. Ku ntwaro ya Perezida Donald Trump, Amerika yishimikije amategeko mpuzamakungu yafatiye ibihano ku bijanye n'amaviza ibihugu nka Gambia, Cambodge, Eritrea, Guinea na Sierra Leone kugira ngo biciye muri ako gasubugerezo vyemere kwakira abanyagihugu bavyo babirukanywe n'ico gihugu ca mbere ca rutura ku isi. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Loje, tukiri kuri iyo nkuru. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Claudine Umuhire Gasana, umunyamategeko wanonosoye ibyerekeye abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza mu bihugu byabo abinjiye muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku murongo wa telefone muri Leta ya Texas, aratangira asobanura uko abona icyo kibazo gihagaze muri rusange.
Uko meze Leta ya Amerika nyine ishami ryayo ry'umutekano ritanga viza, menye ko bitazongera kuha viza temporaire Abarundi kubera Burundi nyine ngo bwanze kwakira cyangwa se korohereza Amerika kohereza babaye deposite, ni ukuvuga Abarundi baje bakajya mu nzego z'ubutabera gushaka ibyangombwa noneho bitanga neza bikaba ngombwa yuko Amerika igomba gusubira mu gihugu cyayo. Impamvu Amerika itanga ni uko muri abo bantu bari koherezwa cyangwa se bagomba gusubizwa mu Burundi harimo ababa barakoze ibyaha barangije n'igihano cyo gufungwa. Rero hakaba hari urubanza cyangwa se ubutabera bwaje buvuga yuko nta muntu ugomba kuguma muri detention cyangwa se ugomba kuguma mubita ya imigirasiyo birenze amezi atandatu. Ni ukuvuga ngo Amerika ifite ikibazo yuko niba Burundi butemeye abantu babwo, Amerika igomba kubashiriza muri sosiyete, kandi iyo sosiyete bakaba yuko abo bantu bazayiteza ikibazo cy'umutekano, kuko ni umuntu uhamishijwe icyaha cy'ubwicanyi nk'urugero cyangwa se guhohotera abantu akongera agasubizwa muri sosiyete kuko yarangije igihano cye kandi igihugu yavukiyemo cyanze kumwakira baravuga ati twebwe muri Amerika ntabwo tuzabyishimira kuko urumva ko ntabwo dushaka yuko abaturage bacu bagira ikibazo cy'umutekano.
Iyo ngingo yoba yerekeye Uburundi canke ku makuru mufise hariho n'ibindi bihugu bindi byaba nko muri Afrika canke ahandi navyo nyene vyafatiwe ingingo nk'izo canke mu buryo butandukanye?
Ingingo indi yaje ku gatanu ifatwa kandi ubu yerekeye Burundi ariko hari ibindi bihugu bya Afrika ku mpamvu zitandukanye zirimo yuko bagasha authentifier impapuro zayo ko mu gihugu cya Nigeria nk'urugero Amerika yahagaritse viza zimwe kubera yuko ngo impapuro zivayo tuzwe nk'impapuro zerekana amavuko cyangwa zerekana gushaka ngo zitari authentifier kuko ngo batanze barafunze. Hakabaho n'izindi cya corona virusi bahagaritse imigration mu bihugu byinshi bavuye ukongo ekonomi y'igihugu ngo ubugu ntawo dukeneye ngo abimukira ngo reka duhe priorite abaturage b'abanyamerika ubundi bakavuga reka dukumire itorezo ahantu kuzo batanze.
Ushikiranganje ajeje umigenderanire w'Uburundi Ezekiel Nibigira aravuga ko inzego z'iperereza zasanze mu bari birukanywe mu bihe bishize ngo harimo abatari abarundi baronse impapuro z'inzira z'Uburundi za magendo. Ibintu ngivyo mwe mwanonose amategeko mijanye n'abinjira n'abasohoka muri Amerika birabaho ivyo ni kibazo gikomeye
ahago nabasha kumenya abinjira impapuro za protection avuga nuko inararibonye ifite nuko abarundi benshi baza muri Amerika baratse mu bihugu byinshi nkuko mubizi barahungiye mu gihugu noneho bakaza hano muri Amerika noneho bakaba bafite nk'ibyangombwa kuva mu byo kuva mu bihugu nka bitatu cyangwa se nka bibiri abarundi nyine uzi ko bagiye kuba abahanzi henshi wenda wasanze natekereza nuko wenda Umurundi kuko bumva hari abagiye kera batanafite nta cyangwa na kimwe cy'Umurundi bafite wenda hari abatari no muri database cyangwa muri statistike z'abarundi ngo wenda makanga ati ntabwo tubazi bano bantu.
Havugwa ko hari n'abandi b'abanyamahanga bashoresha mu gihe baba ariko basaba nk'ubuhungiro bakitirira ko bava mu bindi bihugu bakitirira ari nk'abarundi canke abanyarwanda canke ahandi ivyo birashika muri make
nabasha kubyemeza cyangwa se kubihakana. Impamvu ngo ni uko niba Amerika ivuga iti abo bantu nta pasiporo bafite bose Amerika izenshi kuba by'Uburundi niba nta cyangwa ngo tujye basanzeho rero kubyibaza abo bantu badashobora gusubirayo ni abantu badafite icyangombwa na kimwe gusa baje bavuga yuko baturutse i Burundi. Birashoboka yuko aba bantu nyine bashobora kuba biyitirira Uburundi batavayo ubwo rero nyine sinzi ukuntu batabasha gutanga ibimenyetso byerekana ko bavuye Burundi. Icyo ni ikibazo cya politiki nta sinzi ko nakinjyamo ariko birashoboka birashoboka.
Murakoze cyane Madame Claudine Muhire Gasana umunyamategeko yanonosoye iby'abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza inyuma abinjiye muri Amerika biciye kubiri n'amategeko bita deportation muri rurimi rw'Igifaransa. Tukaba tuvuga ku byerekeye ingingo ya Amerika yafashe ku munsi wa gatanu kubijanye n'amaviza ku gihugu cy'u Burundi. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 23 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Mu nkambi ho ni ikibazo gikomeye cyane. Konfinoma yababereye urujijo kuko ntago bari biteguye, ni ukuvuga ko batongeye gusohoka mu nkambi, ni ukuvuga ko nta giterane cyari cyemerewe, ni ukuvuga amashuri yahise afunga nk'inahangaha. Amashuri afunze, abana bagumye iwabo bayoberwa ibyari byo. Icyakoze ishyirahamwe ryacu rifatanyije n'abagiraneza twagerageje kumenya amakuru yabo boherereza uko dushoboye kugira ngo tuvaneho ikibazo cya mbere cyo kuba abatishoboye babasha kubanza kwitegura kugira ngo bashobore kubaho. Ariko abanyeshuri amashuri yahise ahagarara.
Aho ni mu gihugu cyose cya Congo Brazzaville amashuri yarahagaze, ariko se hari n'ayashoboye kwisuganya kigisha abana bakoresheje uburyo bwa mudasobwa bagakoresha internet kugira ngo bigishe abo bana bari mu nkambi bo abo banyarwanda abo barundi biga bate. Hari ubwo buryo mwagezeho kugira ngo mubafashe nabo kwiga?
Yewe icyo kibazo twagerageje kureba nk'uko inahangaha abana bacu babigenza tubona ikisubizo cyabonetse inaha ari ukwigira kuri internet. Internet rero mu nkambi n'imboneka rimwe ntago ari ikintu abantu bose bafiteho access cyane cyane abana cyangwa ababyeyi ntago ari ikintu cyashobotse ku buryo twarabitekereje ariko kubera nanone gushakisha ntago twari twabona abantu badufasha ku buryo wenda twe twashakaga kuvuga tuti mu kwa cyenda haramutse iki cyorezo gikomeje kwashakisha uburyo abana babasha kwigira kuri internet aho ngaho rwose ni ikibazo gikomeye ariko turashakisha uburyo turashakisha abafasha badufasha kugira ngo umwe haboneke wenda uko haboneke ordinateur cyane sheshatu ku buryo abana bajya bagerageza kwirogurupa bake bake mbese tugashakisha uko twakora nk'inahangaha dukoresheje mwaye wenda nkeya ariko abana ntibakomeze kwicara mu rugo nta mashuri nta bumenyi buri kuza
ubuse magingwa ya uretse izo za ordinateur uvuga nta buryo bwo gukoresha nka za telefone mutekerezaho kugira ngo abo bana bashobore guhanahana amakuru no kugira ngo bashobore kwiyibutsa bitazagera mu kwezi kwa cyenda basana bibagiwe amasomo bize
kintu twashoboye kuvugana n'abana ni ukuvuga ngo abafite bakuru babo bashobore kubigisha mu rugo ariko ibyo kwigishiriza kuri internet ikibazo ni za megabyte kugira ngo ufungure ikintu ushobore kugisoma ushobore kuba wagira icyo ukoreraho ntabwo ari ibintu byoroshye mbese ikibazo ni icyo ngicyo ariko twifuza vraiment gushakisha ukuntu hatabonetse ordinateur haboneka udutelefone duke kuryo hatazaba icyo kibazo cya communication ariko ntabwo twari twabigeraho ntabwo twari twabigeraho nibyo turi kwiga ubu ngubu
none se ayo mashyirahamwe uvuga nshyiremo ndetse n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hari icyo rifasha muri kino gihe cy'amage cya virusi ya corona kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga
impunzi ziri Congo Brazzaville ikibazo cyabo nuko mbona amashyirahamwe nka ONU cyangwa HCR mbese irabasimbuka ntago bafashwa nk'impunzi akaba ari cyo kintu kibabereye ikibazo kinini cyane akaba rwose twifuza ko bishobotse nabo barebera kuko barabizi ko izo mpunzi zihari bareba ukuntu babigenza kuko bazi ko zirahari kandi impunzi ishatse gutaha yataha ibyishakiye ubwayo ariko ubu ngubu ubwo bahari abana bakaba bahari iki kibazo bagombye kuba aribo bagifata mu ntoki bakareba inisorisiyo kuko kiraremereye cyane.
Mario Dile Umutesi ndagushimiye cyane ku bwaka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Urakoze Veniste, barakoze bagenzi bacu kandi bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Facel Gabehu, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, gye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. z'abakozi bakarorero batanga makuru ahumu